yo, Blue Sadidi, Bakataba, eh, or maybe Samsung, Blue in Uganda, Sugar Race in the Yapa, some dog sound, Kabu, I would be like, Papa, I can be at ya, Africa,
Kunzi Wanje, Wumula. Sinavyifuza umusuri zina pati cyumviro cyo kujya mu mahanga ndondera ubuzima ndabimubwira ariko abyumvise ndamushyigikiye kuko wewe yiyumvira byinshi ko nzohava ndamuhe mukira irabankunzi wanjye
Some sort of sugar.